radio indundi culture amakuru mu kirundi.
Iyi ni radio indundi kiritire muri ko murakurikira ku isaha 12 n'iminota 15 z'umugoroba. Tubahe mwiriwe tunabaye ikaze muri aya makuru mu rurimi rw'ikirundi yubakiye hanini kuri bikuru bikuru. Basaba leta gukora ibishoboka kugira uruzi rusizi gubakigwe ngo binashobotse baterere nabo nyene abo ni bamwe mu baba muri zone Gatumba komine Mutimbu z'intara ya Bujumbura babivuze inyuma ya hugwego rw'igihugu rujejwe ibyo gukinga ibiza n'isibe rutangarije ku buryo bumaze kuboneka arubwo kubakira urwo ruzi hangana ibirometero 2 gusa kandi hose harenze ibirometero 12 ubukene bw'abigisha ubw'ibitabo mfashanyigisho ubw'imashine nyabwonko n'ubw'umuyaga nkuba nibyo bibazo nyamukuri ishure ryisumbuye ubuhinga rya Kivuruga ni muri komine Gatari ntara ya Kayanza ritanga uyu mwaka w'ishure rifise abarirongoye cyo kimwe n'abahegereye bose batabaza leta aho mu Kayanza nyene uburongozi bw'ikigo kijerwe ibyo gucukura ubutare mu karere k'uburaruko bugabisha amakoperative akora ico gikorwa yo batarandikisha abakoze mu mashira hamwe y'ubwishingizi ko tabikoze inyuma y'inondwi bashobora guhanwa aho ni nyuma y'ahari abantu bane bo ku mutumba Kivuvu komine Kabarore muri yo ntara nyene bapfuye baguwe ko n'umusozi bivugwa ko bari ko bimba ubutare harabashinga amateka batewe impungenge n'ikibazo c'abaganga b'abarundi batakazi bakaja mu bindi bihugu bavuga ko amavuriro yose ya leta ashobora gusigara atabaganga afise aho umushikiranganje yaramutumire mu nama nshinga amateka kuri uyu wa kabiri aremeza ko mu bituma abo baganga bagenda harimo imishahara mito muja kuvyumva muri aya makuru ahagarariwe na Matiabo na Yesu muhinga bw'ivyuma Idwi mumva udironke jimana mukanye sasidonido
Radio Indundi Culture
Nongere ndabahe mwiriwe abantu bane barapfuye ku muhinga mukuru wa mbere baguwe ko n'umusozi ku mutumba Kivuvu komine Kabarore ntara ya Kayanza asanzwe himbwa ubutare ayo makuru akemezwa n'igipolisi muri yo komine nyene mustaneri wa komine Kabarore Berkimas saguye asaba barongoye amakoperative y'imbisha ubutare kwitwararika kuraba ko abakozi bose banditswe mu mashirahamwe y'ubwishingizi Jean Claude Nzeyimana arongoye ikigo c'igihugu kijerwe ibyo gucukura ubutare mu karere k'uburaruko amenyesha ko agiye kugira urugendo muri indwi kugira yishikira hi Kabarore arabe koko abo bakozi bimba ubutare bashizwe muri ibyo by'amashirahamwe y'ubwishingizi kugira batabikoze bahanwa mu Kayanza nyene mu bijanye n'inyigisho ubukene bw'abigisha ubw'ibitabo mfashanyigisho ubw'imashine nyabwonko n'ubw'umuyaga nkuba nibyo bibazo nyamukuri ishure ryisumbuye ry'ubuhinga rya Kivuruga riri muri komine Gatari ntara ya Kayanza ritanga uyu mwaka w'ishure rifise umuyobozi w'iryo shure arenshimira Imana asaba abajejwe intwaro muri iyo komine n'ubushikirangandi bujejwe iby'inyigisho gukora ibishoboka kugira ibyo bibazo bihanze iryo shure bitorerwe inyishu aho mu Kayanza twakuri mugenzi wacu Jana Imana
Ishure ryisumbuye ry'ubuhinga rya Kivuruga riri muri komine ya Gatara rimaze imyaka indwi yuguruye ni ishure ry'igorofa kandi riteye igomwe rikaba ririmo ibisata bibiri arivyo banque assurance na informatique de gestion ariko rero iryo shure kuva imyaka yose nta muyaga nkuba rifise nta bigisha bigisata cha informatique de gestion rifise bakwiye nta mashini nyabwonko nimwe rifise co kimwe n'ibitabo mfashanyigisho rigira nivyo rifise ntibirenga bitatu nkuko ivyo byose bishikirizwa na Arenshimira Imana arongoye iryo shure ku kibazo cy'ibura ry'ibitabo uwo muyobozi avuga ko bituma badaheza intonde z'ivyigwa ibura naryo ry'imashini nyabwonko n'umuyaga nkuba abanyeshure ngo bigira mu makaye gusa bime bita theory nta byishirwa mu ngiro y'ivyo biga bakora bime bita pratique muri mu gifaransa abanyeshure bo kuri iryo shure twayaze bakabona ko gushika mu mwaka wa nyuma ivyo byose twadondaguye bibuze ivyo bariko bariga bizobafasha ibintu bike muri kazoza kuri ivyo umuyobozi Arenshimira Imana agasaba abajeje intwaro muri yo komine imvukira co kimwe n'ubushikiranganje bw'indero gukora ibishoboka byose kugira ngo ivyo bibazo bihanze iryo shure bitorerwe umuturama ngo gutyo imirimo irangurirwa kuri iryo shure ishobore kugenda neza hanyuma n'umwimbu wongerekane ku bwa kazoza kurwaruka ruhiga mukayanza cyane Imana kuri radio indundi culture
ivyo by'inyigisho tubibandanirize mu gisagara cha Bujumbura aha abana bato bimenyereza ku ishure Musenyeri Victor Escapes riri mu gihosha mu buraruko bw'igisagara cha Bujumbura batariko bariga muri kino gihe ni nyuma y'ingingo yafashwe n'ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo inyigisho ihagarika igisata cy'abana bimenyereza bamwe mu bavyeyi barereye kuri iryo shure basaba ko hotoga umuti ku neza y'abana Kristalize Harerimana
Igihe twashika ku ishuri ryitiriwe Musenyeri Victor Skerpes risanduri mu gihosha ngiye cy'isazi neza igitondo kwasanze bamwe mu bavyeyi bariko baragura ibitabo by'ishuri yamarahari n'abandi bana bare mu mashuri bariko bariga ukuri kwamye ariko nubwo biruko ibyo gukurikirana ivyigwa ntibiraba basanzwe biga mu gisata cha maternelle keruka kugagwa n'ubushikiranganje bw'indero uyu muvyeyi n'umwana wiwe yarasanzwe yiga muri ico gice agira ati ntitubone iyo tujana abana bacu akavuga ko mu gihe ingingo mweni yo yari sanduzo fatwa yari gutangaza mbere yuko amashuri atangura
ejo abanyeshuri batangiye amashuri iyo ngingo ntayo twari tuzi nk'abavyeyi twari tuzi uko abana bacu baza mu mashuri nk'abandi bose mugabo inyuma ya saa sita niho twumva ayo makuru mabi avuga yuko abana bo muri maternelle bo ku ishuri ryacu dusanzwe turereye ko bohagarikwa twe twabonye urwandiko ruvuga yuko ishuri barihagaritse mugabo imvo nyamukuru zabo bana bayoboye muri maternelle ariko ntibabyumvikana neza nibaze ubushikiranganje n'ishuri ingene avancement y'abana bo muri maternelle igenda
uyo muvyeyi agasaba abo bose begwa n'ico kibazo kwicarana kugira haboneke umuti ku neza y'ivyo bibondo ubu bitariko birakurikira ivyigwa arivyo kazoza kejo
iratukurako cyane gose kandi biranatubabaza kuko hari abavyeyi benshi twari twaramaze kugura amakaye abanyeshuri byangombwa byose byari pre ku banyeshuri bacu ama uniforme dusanzwe tunagura nazimbye ama minerval bamwe twari tumaze kuyariha ibintu byose twari tumaze kubirikira harakwiye kubaho kumvikana ishuri n'abanyene gufata ingingo kugira ngo twebwe abavyeyi ntituhomberemwo
aha mukamenya ko ingingo ihagarika igisata c'abana bato kuri iryo shure ryatewe ko umukono n'umushikiranganji w'indero kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 18 ryahuriranye n'uko umwaka w'ishure utanguye ingingo yaje kwirikira urundi rwandiko ubwo bushikiranganji bwari bwandikiye ubuyobozi bw'iryo shure busaba ko umugwi wigisha wokora na jiri kugira usubire wige ibijanye n'amanota ku bana bo muri maternelle inyuma y'uko abana 12 bari bayobewe ibyo navyo bikaba bitakunze twarondeye umuyobozi w'ishure gitiriwe Musenyeri Skerpes ryo mu gihosha turamukena bakaba batubwiye ko afatiriwe
Kristo harize harera imana tugukengurukire mu bijanye n'ibidukikije bamwe mu banyagihugu muri zone Gatumba komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura basaba leta y'Uburundi gukorana n'abasanzwe bayifasha kugira amafaranga asigaye kugira hubakirwe inkombe z'uruzi rusizi zubakirwe ibyo bakaba babishikirije inyuma yaho umugwi w'igihugu ujejwe ibyo gukinga ibiza n'isibe utangarije ko amafaranga amaze kuboneka ajanye n'icyo gikorwa yo kubaka ibirometero 2 gusa kandi ugo ruzi rufise uburebure burenga ibirometero 12 abo banyagatumba babona ko kwimuka bitoborohera narijya benshi muri bo bavuga ko ariho banavukiye bakavuga ko hamwe botererezwa bo kwitaba ko kamo tubakurikire
iniyumvira gusa ko kora ingufu muri leta kuvyo birometero nyene bikwiye 12 kuno vyo kuba ko nubundi ivyo bibiri na kime vyo fasha mbere ubu ho bizokunyuka ko ubunyi amazi ntigeza nakama gose bagende bugirire rusizi gose kuri hejuru umva ubunyi yagwa na gatonyi zoca amen hakirika
twebwe nuko umwe abaza baduhenda baraza bakatubwira ngo rusizi bagira barukore ariko ntibaze kurukora tugasaga tuguma dutwagwa kwa kundi nyene atacyo batuma arira kandi baza kutubwira ngo amahera yarabonetse yo gukora rusizi muhumura ariko ntacyo tubona badukorera n'ubu turiteguye ko tuzosura kandi kwaho mu barabara ntacyo byo babimaze kubera ibyo birometero 2 ni hafi kuko aha ruzi ruca si hamwe cyangwa ni habiri hose rurahaca ngo uyumvire niho ruca ni hanini
ikorana n'ibyo bihugu nyene byufasha kabandanye isaba intererano itwubaka ibyo metero nyene 12 nkuko bikwiye uko bibiri boshaka bakareka cyangwa bakavuga ati turatanguye mugavuga ati turabandanye ariko uvuga ngo kuba kilometero 2 gusa banacyo babakoze niho nyene umuntu yoronka gahenga ibirometero 10 byose bicarinda kusubira kumena aguma ari kwa kundi nyene naho sigari kilometero 1 aca muri wa mujyango w'kilometero 1 aguma amena ni makamaka hose barumwe nkuko bikwiye 12
ariko ndabiraba idigi gari kenewe kuba ko gusurumva ubwo buracyari bwe nkuko twadukora ngana twebwe tworaba ico dutere
bivanye n'ico umuntu nakaza bakora kose ngo cyadufata nkuko usanga hugendeje imodoka nawo koresha ikinga cyavuga twoterera abacyafatira ku giciro kimwe
kizanye nabo rukora aba batuma abantu batoza n'intererano mugabo uzi rugakoreka abantu bahagumana umutuzo kwirukiye kuko abantu bagumye basandara baguma bagenda baje hirya no hino barerera kubera amazi nk'uko abantu bagiye hamwe bo bubaka no kugubaka handetse naho rero na leta yabivuga ati igubake urumva abantu bavuga ati ko hariho n'ibirometero 2 byokorwa handi naho hagasigara
utumacha kumunyagi hugu weza pangata na kuri angaha nyambu ufisi jihumi uwe kagenda neza abantu wakawahu watu kwa urabona haba nubeshi wa maziku hana mikano gatu karika gatu weshi bara madwenye rugene gihugu gongaha na hana mbongo woja cha hengu wongi
Radio Indundi Culture
Amakuru yacu tubibutse ko mushobora kuyumva kuri FM 88.8 n'ibice biri muri mu gisagara ca Bujumbura nayo muzindi ntara mukatwumva kuri 99.9 n'ibice 9 mu makungu tugashikayo kuri Indundi Kiritira Kaburungu kome mu bijanye n'akazi abashinga amateka u Burundi barasaba ko ibibazo bituma muri kino gihe abaganga bataho basanzwe bakorera bakaja kurondera ubuzi hanze y'igihugu muri kino gihe byotorego umuti na leta kuko kubgaba takikozwa amavuriro ashobora gusigara garagara abagwayi akabura bo bitura ni gisabo bashikirije kuri uyu wa kabiri mu gihe umushikiranganje mu byajejwe harimo amagara y'abantu yararamutse yishura ibibazo byabo batowe n'abanyagihugu uwo mutegetsi yamaravuga ko umuntu ucigwa gushika ubu kuko haraho bitumwa n'imishahara nayihindurwa n'itegeko no risindu w'Imana
Nico kibazo cagarutswe ko gusumba ibindi byabajije umushikiranganje rero magara y'abantu yarasanzwe ari umutumire mu nama nshinga mateka abakibaza bose berekana makenga kubishobora gushika mu minsi imbere amwe ataco hinduka Jean-Claude Nimubona ahatanga karoro ku bitaro by'ikiganda mu ntara ya Murambya
aho bitaro kiganda yo mu ntara ya Murambya yari visa wa médecin généraliste batanu ubu no munsi bagiye baragenda hasigaye médecin directeur w'ibyo bitaro byonyene abandi bose uko ari bane baragiye uwo bariko barafasha abenegihugu n'abastaje rero nka cambaza mu gihe baciyumvira abenegihugu nabo bagwaye bakeneye abaganga bacha babaracaye
abo baganga bagenda biyongera kubarungikwa na leta gukarisha ubwenge mu makungu ariko ntibagaruke canke bagaruka bagakorera mu bitaro by'abigenga ibidatahuritse kubwo umushinga mateka Leopold Hakizimana
iratugora kumva ingene lo privé l'individu ashora kuenderesa umuganga mugabo leta bikayinanira ahandi uronsa akazi muri leta uvuga kuti ndashitse nitwumva rero ikintu yo ba prizaleze shero prive agakoreshwa no muntu akamufata neza gusumbuka mwe mushaka kumufata
kubera gushika ubatawundi muturaboneka mu kugabanya baganga birukira hanze igihugu umukuru w'inama nshinga mateka Gérard Daniel Ndabirabi habona ko ibitaro byifashe bitonanirwa kubabungabunga
hariho ibitaro bya hariyo ma district tuzi ko birimo mahera menshi Nayo mahera bayakoze iki mugaba akabandanya basaba leta amahera bayafise ku makonti none bona ni kwa gute kugira ngo bazane abaganga canke abaganga babaha karusho bonye kana mahera bayafise mugabo warabinyishu yatanzwe ukabona ni nyishu udafashe
umushikiranganje Sylvianze y'Imana kuri iyo ngorane havuga ko atari ya kera cane yishura ati
bijanye no burusho e no mushahara biratunganywa hamwe bigasaba ivyanditse arico gituma rero navyo nyene byo
Naho biruko leta y'u Burundi ubuyemeza ko ku bitaro by'amakomine biriko biragwizwa muri kino gihe bishoboka ko bimwe byose byoronka abayobozi babiri bikunze babahinga umwajejwe iby'uburongozi undagashingwa ibijanye no kuvura mu gihe mu bakoze amajana abiri igihugu cari gisanzwe gihakazi buri mwaka uyu mwaka ari ntara nka cankuzo babuzwemo abakuwe aho bari basanzwe bakorera nabo bahitamo kutemera kuhava kugira abaje muri ibyo bitaro bishasha
Nori sindu imana mubijanye n'ubutungane bunywanisha umugujejwe kuri no kunywanisha barundi Severus abarundi kutitiranya ufisi ibyo yagirizwa n'ubwikanyi bwabaye mu Burundi n'umwana wiwe Petero Caravere ndayicari ya urongoye avuga ko byotuma umugambi wo gutanga ikigongwe wo koroha agahamagarira kandi abafisi ibyo bagirizwa gusaba ikigongwa barundi tumukurikire akaba yabishikirije kuri uyu wa mbere imbere y'ina mashinga amateka na nkenguza amateka aho uwo mugwa ari kushikiriza ibyaranguwe mu myaka niheze
gutohoza ukuri kubwicanyi bwanyegejwe n'ababikoze si igikorwa coroshe ukuri kurangwa kandi kuraremera abantu benshi ariko niyo nzira yonyene yo kubohora igihugu umugwi Severo asubiye gusaba barundi ngo buhugurure imitima kugira twese twinjire mu nzira yo gushigikira babuze batagaraguye umugwi Severo asavye kandi abarundi bose kutitiranya umwicanyi n'umwana wiwe umwicanyi niyitwa umwicanyi kuko bigaragara ko yishe intungane imuvuka ko canke inshuti ziwe ntizizire ibi bibakoze niho umugambi wo gusaba no gutanga ikigongwe wokoroha. Umugwi Severo urasavye kandi imiryango yabuze kwihangana no kurekuriranira. Urasavye abakozi bibi bakiriho kwicisha bugufi mu mvugo no mu kibano kugira ntibakore mu mvuvu imiryango yatunduye. Umugwi Severo urasavye abakozi ubwicanyi bakiriho kwitegura gusaba ikigongwe abarundi n'imiryango yahekuwe ababo n'ivyabo. Gusaba ikigongwe imiryango yabuze n'uburyo bwiza tubibwira abavyeyi bavyumve, n'uburyo bwiza bwo gucira inzira abo wisha size ku isi.
Petero Karavene ndayicari yarongoye umugwi ujejwe kunywanisha abarundi Severe. Ni ntana makuru twa twabateguriye mu rurimi rw'ikirundi agarukiye ku isaha 12 n'iminota 31 ariko kuri mwebwe mwayafatiye hagati. Ndabibutse ko basaba leta gukora ibishoboka kugira uruzi rusizi gubakige ngo binashobotse baterere nabo nyene abari bamwe mu banyagihugu ba muri zone Gatumba komine Mutimbo z'intara ya Bujumbura babivuze nyuma ya hugwego rw'igihugu rujejwe ibyo gukinga ibiza n'isibe rutangarije kubujyo bumaze kuboneka arubwo kubakira ubwo ruza hangana ibirometero 2 gusa kandi hose harenze ibirometero 12. Ubukene bw'abigisha, ubwo ibitabo mfashanyigisho, ubwo imashini nyabwonko n'ubwo umuyaga nkuba nibyo bibazo nyamukuru ishure ryisumbuye ry'ubuhinga rya Kivuruga ni muri komine Gatari ntara ya Kayanza ritanga uyu mwaka w'ishure rifise abarirongoye co kimwe n'abaharereye bose batabaza leta. Harabashinga amateka batewe impungenge n'ikibazo c'abaganga b'abarundi batakazi bakaja mu bindi bihugu bavuga ko amavuriro ya leta ashobora gusigara atabaganga afise aho mushikira nganje mu byajejwe harimo amagara y'abantu yari umutumire wayo kuri uyu wa kabiri aremeza ko mu bituma harimo n'imishahara mito. Mwabyumvise muri aya makuru yarahagarariwe na Matiabo na Yesu umuhinga bw'ivyuma ijwi mwari kumumva udironkeje Imana ndabakengurukire.